Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti zacu mwaramutse neza ikaze ku ijwi rya Amerika mu biganiro byo kuri uyu wa mbere. Ubu ni saa 11 n'igice I Kigali ni Bujumbura muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ibiganiro by'uyu munsi bigiye gutangirira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi no muri Afrika. Tutege amatwi mugenzi wacu wayaduteguriye.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe inshuti mwese muteze amatwi radio ijwi ry'Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru. Perezida Barack Obama yaragize urugendo rutari rwitezwe mu gihugu cya Afghanistan. Umutetsi w'igihugu cya Israeli hamwe n'umutetsi wa Palestine bemeye ubutumire bwo kuja gusengera amahoro bahawe na Papa Francis. Ibiharuro vya mbere vy'amajwi mu gihugu cya Ukraine vyerekana ko Petro Poroshenko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Idonido ya makuru. Perezida wa Leta Zunze Amerika Barack Obama yavuye mu gihugu cya Afghanistan nyuma yaho akoreye urugendo rutari rwitezwe rw'amasaha ane agiye kuraba abasirikare b'Abanyamerika muri iki gihe cy'umunsi mukuru wo kwibuka abaguye ku rugamba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro yatanze ejo ku munsi wa Mungu ku mugoroba ari ku kibanza cy'indege Bagram, Perezida Obama yabwiye abasirikare kwa bashimira ku bikorwa barangura. Yavuze ko bose ari intwari. Umushyanahe Obama yavuze ko abasirikare bariko barasozera igikorwa cyabo mu gihugu cya Afghanistan mu gutuza abakuru umurwi ukora ibitero by'iterabwoba Al-Qaeda mu ntara zitandukanye za Afghanistan. Yavuze kandi ko yizeye ko amasezerano yerekeye umutekano hagati ya Afghanistan na Leta Zunze Ubumwe za Amerika azotegwa ko igikomo inyuma yaho perezida w'igihugu cya Afghanistan azorangiriza igikorwa cyo kurahira. Imbere yuko ava mu gihugu cya Afghanistan, Perezida Obama yaratelefonye Perezida Hamid Karzai kugira ngo amukeze ku ntambwe iriko irakorwa n'abajeje gucungira umutekano hamwe n'ukuntu amatora y'umukuru w'igihugu yatunganijwe neza. Perezida w'igihugu cya Israel Shimon Peres hamwe n'umukuru wa Palestina Mahmoud Abbas baremeye ubutumire bahawe na Papa Francis bwo kuja I Vaticano hamwe no kumufasha gusengera amahoro. Mu kiganiro yashikirije yari mu gisara cya Bethlehem mu ntara ya Cisjordani, Papa Francis yavuze ko igihe cy'uko umuntu wese yitanga atitanze eka kandi agatangura ingendo shasha cyageze kugira ngo indyane zimaze imyaka n'imyaka zize zarangira. Yaciye atumira abo batetsi uko wari babiri kugira ngo bagende I Vaticano gusengera amahoro. Papa Francis yakiriwe na Perezida Shimon Peres hamwe n'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu mu gisagara cya Tel Aviv imbere y'uko agendera igisagara cya Yerusalemu. Mu gisagara cya Yerusalemu naho azokoresha imisa irimwo amadini yose. Ibiharuro vya mbere mu matora yabaye mu bihugu vy'i Buraya vyerekana ko imigambwe idashigikiye ishirahamwe ry'ibihugu vy'i Buraya iriko yaronka amajwi menshi. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Faransa Manuel Valls avuga ko ivyavuye mu matora yabaye ejo ku munsi wa Mungu mu bihugu bitandukanye vy'i Buraya bimeze nka kinyamugigima kwishirahamwe ry'i Buraya hamwe no ku gihugu c'u Faransa, aho Marie Le Pen wo mu mugambwe National Front w'intagondwa zo mu buryo ariwe yatsinze amatora. Buzaba bubaye ubwa mbere uyu mugambwe uronse abashinga amateka muri Parlement yo mu Bufaransa. Vyitezwe kandi ko no mu gihugu ca Denmark hamwe no mu gihugu c'Ubwongereza imigambwe y'abashira imbere inyungu z'igihugu ariyo izotahukana intsinzi. Mu gihugu c'Ubugereki vyitezwe ko runani rw'imigambwe z'intagondwa zo mu bamfu ari rwo ruzotsinda. Abagereki bahurikiye muri iyo migambwe bariyamiriza imigambi yo kwifunga umukanda hamwe n'ibintu vyerekeye ubutunzi ishyirahamwe ry'i Buraya risaba igihugu c'Ubugereki. Imigambi intagondwa zo mu buryo irazwi ko iyamiriza imigambi ijanye na bimukira kandi ishaka kugabanya ubasha bw'ishyirahamwe ry'ibihugu by'i Buraya. muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Ibiharuro vya mbere vy'amajwi mu matora abaye mu gihugu ca Ukraine vyerekana ko umutetsi yigeze kuba umushikiranganji ajejwe imigendanire umutunzi w'umubiliyoneri Petro Poroshenko ariwe ariko aratsinda amatora abaye ejo ku munsi wa Mungu. Ivyo biharuro vyerekana ko Poroshenko afise amajwi 56% mu gihe umutetsi yigeze kuba umushikiranganji wa mbere Yulia Tymoshenko afise ikibanza kigira kabiri n'amajwi ashika 13%. Ibiharuro vya nyuma vyayo matora bizotangazwa ku munsi wa mbere. Abatetsi mu Ukraine bari bafashe ingingo yo gukoresha ayo matora, naho abanyagihugu bashigikiye Urusiya bari bagabishije ko bazoyadurumbanya mu buseruko bw'igihugu. Abo banyagihugu bari bazibiye amayira agana ku bibanza byo gutoreramwo. Nta bibanza byo gutoreramwo byari byuguruwe kandi mu ntara ya Donetsk. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yakeje abanyagihugu muri Ukraine kuko bashikirije amajwi yabo mu kwitorera umutetsi bashaka kubarongora, ngo gutyo bakaba biyamirije ubwicanyi n'abantu birigwa barabasotora. Umushyirantahe Obama yavuze ko Leta Amerika izokorana na Perezida mushasha w'igihugu cya Ukraine hamwe n'abashingamateka batowe. Muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abatetsi bo mu buraruko bw'igihugu cya Iraq bavuga ko ikibombe catezwe mu modoka catewe ku mangazine idandaza inzoga cisha abantu 11 congera gikomeretsa abandi barenga 20. Abatetsi bavuga ko ico kibombe catewe ku munsi wa 6 mu isara ca Kirkuk kiri ku birometero 270 vy'umurwa mukuru Baghdad. Abantu bitwaje ibigwanisho bama bakoze ibitero ku butambiro ku mangazine dandaza inzoga hamwe no ku mazu indaya, ngo kuko bashaka kwitegeko rya kiislamu rya sharia riba riryo teko ryubahiriza mu gihugu ryubahirizwa mu gihugu cyose. Icyo gitero kibaye mu gihe Leta ya Iraq ahanini igizwe n'abasuni igeramiwe n'ubwicanyi buhagaze ku idini, ubwicanyi butabonetse no mu mwaka w'2006 hamwe no mu 2007 igihe ubwicanyi bufatiye ku madini bwari bukaze. Aha kandi niho turangirije amakuru yacu mu gihe.
Arakoze mugenzi wacu utugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi no muri Afrika. Tubibutse nshuti zacu ko muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Adresse yacu ni radio yacu @voanews.com. Facebook ni radio yacu VOA mu ijambo rimwe. Mushobora no kutwumva ku rubuga rwa internet www.radioyacuvoa.com. Ubu noneho ni wa mwanya w'imikino na sport ku isi no mu biyaga bigari. Tubanze duha urubuga mugenzi wacu atugezeho ayo hirya no hino ku isi.
Urakoze Thomas, amakuru ya sport yatanguriye ku mahiganwa ya tennis French Open 2014, aho abakinnyi kirangiranwa Roger Federer hamwe na Serena Williams babandanya higanwa. Roger Federer yatsinze Lucas Lacro mu rukino rw'abahuje mu nshuro ya mbere mu kibanza bakiniyemo Roland Garros. Uyo mukinnyi urukino rwa tennis amaze gutahukana intsinzi 17 nta ngorane na ntoya yagize mu gutsinda uyo munyagihugu muri Slovakia. Umunyamerika kazi kirangiranwa mu rukino rwa tennis nawe Serena Williams yatanguye urukino rwiwe rwa mbere rwo kugwanira ikibanza ciwe akina no mu Faransa kazi Alice Lim. Mu ntango warabona ku munyamerika kazi Serena Williams yaguma yerekana gashavu, ariko mu nyuma byaragaragaye kwatangorane yarafise muri iryo higanwa rigira gatatu wagize mu rwego French Open. Yeah. Mihiganwa ry'imodoka umudereva umunyamerika yarayatahukanye insinzi ubwa mbere mu isiganwa ry'imodoka rya mbere rikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika isiganwa bita Indianapolis 500 Ryan Hunter Ray yaratumye Helio Costovenes ava mu gihugu cya Brazil adasubira kunganya nawe ubugira kane igihe murengana bageze ku nshuro igira amajana abiri ari nayo yari ya nyuma muri iryo siganwa ry'imodoka y'ibirometero amajana 85 ejo ku munsi wa Mungu mu gisara cya Indianapolis mu ntara ya Indiana. Castro Neves yabaye uwa kabiri hanyuma umunyamerika Marco Andretti nawe afata kiwanza cha gatatu. Sekuru wa Marco Andretti yaratahukanye insinzi muri iryo higanwa Indianapolis amajana 5 mu mwaka w'1969. Hunter Ray yari yatanguye afise ikibanza cya 19 hanyuma arasiganwa cyane gushikaho ateba agashikira ikibanza c'imbere. Hunter Ray ava mu ntara ya Florida avuga ko yatanguye kuraba isiganwa y'imodoka Indianapolis kuri television ari umuhungu mutoyi. Mu mwaka uheze yari yahiganywe ariko atahukana ikibanza cya gatatu. Umudereva yari yabaye uwa mbere mu mwaka uheze ava mu gihugu cya Brazil Tony Cannon yaragize ingorane za suspension y'imodoka yiwe muri iri higanwa navyo vyatumye aronka ikibanza ca 28. Naho abatunganya isiganwa ry'imodoka Indianapolis 500 batigira batangaza igitigiri c'abantu baja kurorera hari ibibanza vyo kwicaramwo birenga 300,000 kandi abandi baharurwa mu 200,000 barabira iryo siganwa ku mateleviziyo. Kubamenyereye gisagara cha Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muranze kwicivugo cico gisagara kigenderwa cyane n'abantu bakunda kwinezereza ari uko ibikorewe muri ico gisagara atahandi bija bisigara muri ico gisagara nyene bavuga ko ari gisagara kiberamwo ibicumuro byinshi. Umukubitanyi w'ingumu kirangiranwa ku isi Floyd Mayweather hamwe no muri rimvi kirangiranwa umuziki wa rap TI barasotoranye gushikaho bakwitana ingumu bagaterana n'amacupa. Floyd Mayweather umukubitanye w'ingumu gushika ubu ataratsindwa yatanguye kubwirana amajambo mabi na TI imbere yuko ibintu bimera nabi gusumba igihe bari mu buriro bwitwa Fatburger mu gisagara cha Las Vegas. Inyuma yaho babwiraniye amajambo mabi ingumu zaciye zitangura gucanako nkuko amakuru atangazwa na television TMZ abivuga. TI niwe yegereye Floyd Mayweather aho yari yicaye igihe yariko ararya hamburger ejo ku munsi wa Mungu mu gitondo aca muha ingumu ya mbere ari navyo byaciye bituma bashamirana. Mu nyuma Mayweather yavuye asigura ukuntu byagenze yavuze ko umufasoni wa TI yitwa Tiny ariwe yatumye iyo mishamirano itangura. Amakuru atangwa avuga ko TI yoba yaragize ishari n'akazigo kifoto umugore wiwe yashize ku kibanza c'amafoto Instagram ari kumwe na Mayweather mu ntango z'uko kwezi kwa gatano. Tiny ngo yarongeye mu nyuma ashira ko iyi foto ari kumwe n'umukobwa wa Mayweather. Ivyo ngo nivyo byatumye batana mu mitwe. Abapolisi nibo barinze kubaja hagati kandi hari amakuru avuga ko hari abakomeretse. Mukanya rero turabashikiriza amakuru ya sport yo mu ntara ariko kubera ibibazo vy'ivyuma mugenzi wacu Desire Hatungimana yagize ari Gabon mu gihu ca Botswana muratangura mwumva ijwi y'umwe mu banonotsi hamwe n'ijwi rya Adrien Sabukiza.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda sport n'imikino no mu biyaga bigari duhere mu Burundi duteje amatwi Desire Hatungimana.
Ubwa mbere navuga twatwiyantrenye kwiyantrena tudufise amatima akwiye gusa habaye agapetiere kuko kandi habaye na uguhindura ibiro ari biro bitakinye nka mu wendo 48 na mu wendo sekande hinzaye zihari na mu wendo sekande umva aba trete nka senyorine na muri Antoinette bobo ntibaronse amagategori bakinye amagategori basumbe aba basumbe ibiro twaragerageje vraiment ijo nzabigoye sana twarakinye gusa twanose chance yo gusinda ariko no munsi babado magaje tugire par equipe uto tuvanganye n'ibihugu bitandukanye byo bihugu byose ama turashobora kuronka medaille no munsi byadashimishije
nibyo bakinye bo bagerageje gukina neza ariko muri organization kuberangira bakuri baronse abakinyi bake hari ama category bagiye barahuza ugasanga hatwe b'umukinyi yarasanzwe akinda mu biro vya 1988 bamushize kuri category ya 1452 rero umva yahuye rena bakinyi usanga mu rushibiro hafi 4 rero byashye nundi mukinyi yahora akina mu 1992 yakinye n'abari munsi ya 63 ugasanga yari ko akina n'abantu bamurusha ibiro hafi 9 nk'aho babiri kuri Signorine na Gasunga Antoinette abo nibyo byabashikiye hanyuma uwundi rero Karima yakinye neza ukino rwa mbere mwabonye ko yarutsinze n'ugwa kabiri yari yarutsinze ariko hari gutamenyera yasamaye gatonya baramutsinze inota rimwe rero urumva n'ukutamenyera byagiyemwo ahandi ho wewe yari yagerageje gukina neza n'urukino rwa mbere mwabaye ko yarutsinze kandi arutsinda neza
ukuntu twiteguye nuko nabonye abandi bakinyi bino n'abavuye muri bindi bihugu banako tuzogera ikintu ndavyizeye ni n'imimenyerezo twakoze
mbega ugikora bakoko abo muhiganwa ibihugu bone uvuga kuvuga ati birantebwoba gusumba ibindi nibi
ari Egypte Algérie Afrique du Sud nivyo vyonyene nivyo mbona ko bitera ubwoba gato
inkino mu kanya ziratangura abarundi uwo bizeze iki
abarundi kino babwira gusa ntibabwira ubwoba dufise bakinyi bakomeye kandi ndabizeye cyane ko bazokora ikintu ndibaze ko insinzi turaza kwitwara
eka uburundi bwaraserutse no mu rukino rwo kwinonora imitsi bita atletisme aho umumenyereza wabo Adrien Sabukiza amenyesha yuko abanotsi batandatu yazanye bazohiganwa mu metero 800 1500 metero 2000 baca mu mazi ni metero 3000 ngo yizeye n'imiburiburi ku bice 80% n'ibice 60% ku metero 2500 twamenyesha yuko izo nkino ziriko zirabera igaborone muri Botswana zatangwe tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu zizorangira itariki 31 za kuno kwezi nyene Desire Hatungimana igaborone muri Botswana Ijwi rya Amerika
Desire urakoze Jean-Claude Munyandinda mu Rwanda nawe umwanya n'uwawe
mu mpera z'iki cyumweru ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu mupira w'amaguru ifite umukino utoroshye uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Libya ni mu rwego rw'amajonjora y'ikubitiro mu gushakisha itike yo kuzajya mu cyiciro cya nyuma cy'igikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha muri Maroc uyu mukino w'u Rwanda na Libya uzabera i Kigali uzaba ari uwo kwishyura kuko umukino ubanza wabereye muri Tunisia wari warangiye amakipe anganya ubusa ku busa Amavubi y'u Rwanda azakina afite umutoza mushya ari we Steven Constantine umunyashipure ufite n'ubwenegihugu bw'Ubwongereza azaba yungirijwe na Kasa André ari nawe watoje umukino ubanza nyuma yawo Kasa André yari yatangaje ibanga ryatumye yikura imbere ya Libya kuri Stade Olympique y'Iradesi muri Tunisia
Resultat tuba tubonye ni resultat cyane cyane ngira ngo mwabonye ko match itari yoroshye ariko abasore bagerageje kwitanga ibishoboka byose nabwiye nti akenshi turagenda tukavuga ko twakinye neza tugatsindwa ariko no munsi nabwiye nti yewe icyo nshaka hano ndashaka ko tubona resultat kuko buriya na resultat uzibonye ntabwo uzibona utakinye neza bigusaba ko ukina neza kugira ngo ubone resultat ariko noneho nashaka kubakuramo cyangwa ikintu cyo vuga ko abantu bashaka gukina neza ariko bagatsindwa nshaka ko noneho ko bashaka resultat batekereza resulta mu buryo bwo gutekereza resulta byafashaga no gukina neza
iyi resulta aba basore babonye ivuye he
urebye adversaire twa dufite ni adversaire umenyereye ni adversaire umaze igihe mu competition urabona ko amazi iminsi yaratwaye na cyane ngomba ko deja muri we bari bafite icyizere hanyuma wareba petete ikintu kibagora no buryo bw'imitegurire ko bagomba kwitegurira hanze y'igihugu cyabo ariko ubundi urebye n'abakinnyi bamenyeranye n'abakinnyi ubona ko ahanini bashyize hamwe noneho wareba ikipe yacu ikintu abasabye uno munsi nabwiye ko tugomba gukinira hamwe cyane cyane tukabima ama espace tukagerageza kugabanya ama espace ari hagati yacu ari mu myanya y'imbere cyangwa mu myanya yo ku mpande icyo gihe rero twagerageje gufunga ama espace yose twagerageje kubabuza gukina ku buryo twebwe ahubwo igihe twabonaga balo kenshi nubwo tutazinegosiyaga neza kubera ko harimo manque experience harimo manque ya maturite ku bakinnyi bamwe na bamwe ariko urebye ubwitange bari bafite gushyiramo bari bafite ufite ikipe y'u Rwanda no munsi yari solidaire cyane ku buryo byahiranze kuba solide
icyizere cy'uko u Rwanda rwavana muri Libya kigaragara no mu bakinnyi nyirizina Uyu ni kapiteni w'ikipe Amavubi Haruna Niyonzima.
Birashimishije kubera yuko resulta ari nziza, twakeneye hanze kubatunganyije ni byiza nubwo atari byo wenda twashakaga cyane, ariko urebye ni resulta nziza kuko ni match ebyiri na match ya kabiri tukatuza ikinira mu rugo. Icyo navuga nuko ari ibintu bishimishije, ndabizeza ko bishoboka kubera yuko nubundi tuzaba turi mu rugo. Icyo navuga nuko tutagomba kumva ko byarangiye, turacyafite akazi, ariko muri ako kazi nuko icyo navuga nuko tuzashira hamwe tugerageza gukora icyashoboka kugira ngo tubakuremo. Ikindi navuga nuko urebye ekipe dufite ntabwo ari ekipe mbi, nidushira hamwe tukumva ibyo abatoza batubwira byose bizashoboka. Bo mu byukuri urebye generation turimo na urebye abenshi n'abantu twumvikana turi inshuti, n'abantu uravuga bagakumva. So nk'abantu bavuga yuko ari cyo kintu urebye kidufashije cyane, dushize hamwe ndetse turumvikanye ndetse dukurikiza n'ibyo abatoza batubwira, natwe ubwacu muri twebwe dushaka guhindura amateka y'igihugu cyacu.
Ikipe zarokoka hagati y'u Rwanda na Libya izahita ihura n'izakuramo indi hagati ya Congo Brazzaville na Namibia. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Chuti zacu muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubibutse ko mukanya guhera saa 12 muza gukurikira ikiganiro dusangira ijambo ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Abaduteza amatwi ubu noneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribabwira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ukubura kumuyaga nkuba ni kimwe mu ntambamyi ziterambere mu karere ko muri Afrika yo munsi bugaragwa bwa Sahara. Hafi bice 70% by'abanyafrika baba mu karere ko muri Afrika yo munsi bugaragwa bwa Sahara, n'ukuvuga imiliyoni 600 nta muyaga nkuba bafise, mu bituma bakoresha igice kinini cy'amafaranga yabo ku bwoko bw'amasoko ntanga nguvu buzimvye kandi bufise ingaruka mbi ku magara nk'ibitoro vya diesel kugira bakoreshe imoteri zitanga umuyaga nkuba n'ibiti n'ingwe bitera imyotsi bikoreshwa mu guteka. Nicho gituma mu mwaka uheze President wa Amerika Barack Obama yatangaje umugambi wo gutanga umuyaga nkuba muri Africa Power Africa, umugambi uzokongereza bikomeye igitigiri cy'abantu bazoronka umuyaga nkuba mu karere ko muri Africa iyo munsi bugaragwa bwa Sahara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoranye n'amareta, abanyamahanga cyangwa abanyafrika bakora imirimo y'ubudandaji, amashyirahamwe tegamiye leta n'inzego ziri mu ibanki y'isi yose, ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya n'ibanki rijejwe iterambere mu karere ka Afrika zizeye ko zizokongereza uburyo buhasanzwe bwo gutanga umuyaga nkuba muri Afrika mu gukoresha amasoko atari make ntanga nguvu nk'izuba, umuyaga, amazi cyangwa umuhisha uva mu kuzimu hamwe na gaz iriho ku bwinshi mu karere ka Afrika. Umugambi Power Africa uzumaze kongereza umuyaga nkuba mu karere ka Afrika. Gushika ubu Leta ya Amerika imaze kwiyemeza gutanga miliyari 7 z'amadolari y'imfashanyo. Ishyirahamwe rijejwe gufasha abikorera ku giti cyabo b'Abanyamerika bashaka kujana imitahe yabo mu mahanga, Overseas Private Investment Corporation mu mfunyapfunyo OPEC, ryiyemeje gutanga umuriyari n'imiliyoni 500 z'amadolari agenewe gufasha kongereza umuyaga nkuba muri Afrika mu kiringo cy'imyaka 5 y'imirije. Ishyirahamwe The Millennium Challenge Corporation ryongeye ko uwundi muriyari w'amadolari mu gihe ibiro vya Amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID rizotanga imiliyoni 285 z'amadolari. Muri iki gihe bitegekanijwe ko umugambi Power Africa ukura mu nzira intambamyi ya nyuma, no kuvuga kwemezwa n'inama nshingamateka ya Amerika, aho uwo mugambi ushigikiwe cyane mu mashami uko ari abiri y'inama nshingamateka. Niyo uwo mugambi wemezwa uzotegwa ku igikumu na President Obama. Umuyaga nkuba utuma imirimo y'ubudandaji igenda neza, amavuriro ashobora kubika neza incandago, abanyeshuri bashobora kwiga inyuma y'uko bugorovye, uzoboneka vuba kurushiriza ku bantu baba muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Umugambi Power Africa uzohindura isi.
Ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti inshuti z'ijwi rya Amerika mu kanya turasoza ibiganiro byacu ariko mureke mugenzi wacu abanza twibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Urakoze Thomas mu makuru twabashikirije twabyiko perezida wa Leta Zunze z'Amerika Barack Obama yavuye mu gihugu cya Afghanistan nyuma yaho akoreye urugendo rutari rwitezwe rw'amasaha ane agiye kuraba abasirikare b'Abanyamerika muri iki gihe cy'umunsi mukuru wo kwibuka baguye ku rugamba muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika. Mu kiganiro yatanze ejo ku munsi wa mungu ku mugoroba ari ku kibanza cy'indege Bagram, perezida Obama yabwiye abasirikare ko abashimira ku bikorwa barangura, yavuze ko bose ari intwari. Umushyirantahe Obama yavuze ko abasirikare bariko barasozera igikorwa cyabo mu gihugu cya Afghanistan mu gutuza abakuru umurwi ukora ibitero by'iterabwoba Al-Qaeda mu ntara zitandukanye za Afghanistan. Yavuze kandi ko yizeye ko amasezerano yerekeye umutekano hagati ya Afghanistan na Leta Zunze Ubumwe za Amerika azotegwa ko igikumu nyuma yaho perezida w'igihugu cya Afghanistan azorangiriza igikorwa cyo kurahira. Imbere y'uko ava mu gihugu cya Afghanistan, perezida Obama yaratelefonye perezida Hamid Karzai kugira ngo amukeze ku ntambwe iriko irakorwa n'abajejwe gucungera umutekano hamwe n'ukuntu amatora y'umukuru w'igihugu yatunganijwe neza. Twavuze kandi ko perezida w'igihugu cya Israel Shimon Peres hamwe n'umukuru wa Palestina Mahmoud Abbas bemeye ubutumire bahawe na Papa Francis bwo kuja i Vaticano hamwe no kumufasha gusengera amahoro. Mu kiganiro yashikirije ari mu gisara cya Bethlehem mu ntara ya Cisjordani, Papa Francis yavuze ko igihe cy'uko umuntu wese itanga atitanze akora atitanze akitanga rwose kandi agatangura ingendo nshasha cyageze kugira ngo indyane zimaze imyaka n'imyaka zize zarangira. Yaciye atumira abategetsi uko ari babiri kugira ngo bagende i Vaticano gusengera amahoro. Papa Francis yakiriwe na perezida Shimon Peres hamwe n'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu mu gisagara cya Tel Aviv imbere y'uko agendera igisagara cya Yerusalemu. Mu gisagara cya Yerusalemu naho bitekanijwe ko akoresha imisa irimo amadini yose. Twavuze kandi ko ibiharuro vya mbere mu matora yabaye mu bihugu vy'i Buraya byerekana ko imigambwe idashyigikiye ishyirahamwe ry'i Buraya ririko iraronka amajwi menshi. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Faransa Manuel Valls avuga ko byavuye mu matora yabaye ejo ku munsi wa mungu mu bihugu bitandukanye by'i Buraya bimeze nka kinyamugigima ku ishyirahamwe ry'i Buraya hamwe no ku gihugu cy'u Faransa, aho Marie Le Pen wo mugambwe National Front w'intagondwa zo mu buryo ariwe yatsinze amatora. Uzaba bubaye bwa mbere uyu mugambwe urunse abashinga amateka muri parlement yo mu Bufaransa. Byitezwe kandi ko no mu gihugu cya Denmark hamwe no mu gihugu cy'Ubwongereza imigambwe y'abashira imbere inyungu z'igihugu ariyo izotahukana insinzi. Mu gihugu cy'Ubugereki byitezwe ko urunani rw'imigambwe z'intagondwa zo mu bamfu arirwo ruzotsinda. Abatetsi barurikiye muri iyo migambwe bariyamiriza imigambi yo kwifunga umukanda hamwe n'ibintu byerekeye ubutunzi ishyirahamwe ry'i Buraya risaba igihugu cy'Ubugereki. Imigambwe y'intagondwa zo mu buryo irazwi ko iyamiriza imigambi ijanye n'abimukira kandi ishaka kugabanya ububasha bw'ishyirahamwe ry'ibihugu by'i Buraya.
Arakoze mugenzi wacu utugejejeho ingingo z'ingenzi z'amakuru. Nshuti zacu, iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nimuve ku maradiyo yanyu mu kanya gato murakurikira ikiganiro dusangira ijambo kimara hafi iminota 30. Hagati aho mugira umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.